abo bantu bishwe nk'igihe cy'isaha 10 za gatondo mu bucagu cagu bwo kuri uyu wa gatatu nk'uko byemezwa na bamwe mu ba mu micungararo hamwe n'abajejwe umutekano biciwe iruhande y'umuryango w'urwinjiriro w'ihoteli yitwa Gloria Guest House iri kwibarabara ry'indwi nimero 78 muri quartier na zone bwiza hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uwo mugabo abakunzi kurikirana n'iyo hoteli atubwira uko vyagenze.
Twe twumvise amasasu tuca tukuma indani rero mu nyuma rero abapolisi bamaze kuza twaje tubona gusohoka hanze dusanga ibiziga bibiri biryamye rero abapolisi rero mu nyuma kugeza mu gatondo niho rero baciye twaciye tubajana kuri moroge rero niho tuvuyeyo.
Abo bantu bamenyekanye cyangwa
hari habi wabo bamenye uwo mutagisimeni mugabo uwo wundi ntibaramenya nyenewe.
Abishwe bose barabagabo umushoferi atwari tagisi n'uwundi yari karunguruza mu modokari barimwo bari kumwe kandi n'umwana w'umwigeme. Bamwe mu banyagihugu twavuganye biyumvira ko uwo mukobwa yoba hari icazi ku rupfu rw'abo bantu, ariko abandi nabo bakavuga ko bamubonye nabo nyene yahahamutse.
Amakenga ategerezwa kuba kubera yasigaye bari kumwe, urumva nakuntu bari kubarasa wewe ngo bamureke.
Ibaza ko yinyegeje
niyo bari inyegeje bamusanze ku muryango.
Uwo wa gatatu w'umwigeme wewe yaje ari ruruma atabasha no kuvuga mbwa asiga bagenzi bapfuye nawe nyene yishuye abapolisi babwira ngo ujewe ngo sinzi ukuntu bobo banapfuye n'ugufata ko je nari munsi y'intebe nashye ninyegeze munsi y'intebe.
Bari bategerewe mugabo nkuko ndabibona ndibaza vero vyose vyo babwo bwari ubusuma kuko nivyo bari bafise mu mufuko barabitwaye vyose.
Abanyabwiza basaba ko abajejwe umutekano bokongerezwa muri quartier yabo.
Icyo tusaba ni uko bogwiza amapozisiyo akaba menshi ku mvo z'umutekano kubera ubwicanyi bwabaye ndanse muri karitsi.
Twasaba abashinzwe umutekano baducungere
bwiza yari karitsi itekanye rwose. Ibi bintu burya bitanguye vuba na n'umwaka urahera. Kibaza yuko vyoba biva ku mvo z'umutekano muke canke ubusuma.
Igipolisi cemeza ko ubwicanyi bwabereye aho mu bwiza bwakozwe n'abasuma bitwaje ibigwanisho. Umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko abo bantu bitwaje inkoho baniganye n'umugabo bashaka kwibarabananira mu gihe yari muri tagisi mu nyuma ngo baciye bamurasa. Pierre Nkurikiye asigura kandi ko umushoferi yishwe mu gihe yari kagerageza guhunga amaze kubona ko yari karunguruza yishwe. Umuvugizi w'igipolisi anasigura ko ivyo abantu biyumvira ko uwo mwigeme bari kumwe ari we yoba yabataye mu mutego atari ivyo, ku wa mbere w'indwi uheze uwundi muntu yari yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho kwibarabara rya gatanu aho mu bwiza nyene. Mu ijoro ryakeye kandi harumvikanye grenade yaturikiye muri karitsiye ya Gikoto muri zone Musaga mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Iyo grenade yatewe mu ibarabara ikaba ataco yononye. Igipolisi cibaza ko ari umuntu yari ayitunze abura uko ayikurako acahitamwo kuyiturikiriza mu ibarabara. Eroje uri ka neza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.